Turashimye ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 192 mu Rwanda tukaba kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Twizere ko muri kumusozera neza uno mwaka w'2022 mwitegurira gutangura neza wa 2023 aho mu 2022 yakomereye muzokoroherwa mu 2023 abo nabo mu 2022 byagenze neza bizobandanya uko. Ijuru rya Amerika rero twizere ko mu 2022 ku ruhande rwacu twabashitse kunyota twagira ko twemera kuzobandanya tujyohora ibiganiro byacu kugira ngo vyame binogera amatwi ya mwebwe mudukunda icizere cyanyu kidutera intege zidasanzwe. Nuko rero uno musi ku ijuru rya Amerika twashimye kuba hakanya muri iki kiganiro kidasanzwe cyo gusozera umwaka wa 2022 tuza gusozera mu masaha make kugira ngo mudusangize ico muzokwibukira kuri uno mwaka turiko turasozera, ico mwiteze kwa 2023, ico mwiteze kuri radio yanyu ijuru rya Amerika mu 2023, ico mwashimye mu 2022 ku ijuru rya Amerika, ico mwatuneguye naco nyene murakitubwira. Turaza kubaha kandi muri iki kinaganiro akanya ko gusaba inindirimbo mwakunze mu 2022 no gutasha abanyu. Wifuza kugaruka ku makuru yaranze umwaka aho aherereye nawe nyene ntituza kumukumira, turamuha akanya. Muhundire rero imbere yo kwinjira mu kiganiro nyezi na mwateguriye mukamugiye gushikirizwa na Jude Diane ni nahazwe nyifatikanye n'abagenzi banje bose iyo bari mu kwifuriza umwaka mwiza twifashishije amajambo ya ino ndirimbo umwaka musha ya Korala El Shaddai yo mu gihugu cy'u Rwanda.
Nyeni mijambo yanyu, nishuti zanyu. Uzawa meri herezo jubutanyu, inangiriro ya masezerano. Kuimigisha yanyu, na manipe yanyu.
Aharunga katurangije, wabaye umwijima nyamara tutangiye uzanye ubuzima ndagusezeranya yuko igiye kwemera igitutsi cy'izere ndakubona ngice kiranje
kamusha
kamusha
n'imijyango yanyu n'inshuti zanyu.
Uzawa bete,
uzawa
bete,
nangiriro ya masezerano. Uimigisha yanyu, na manipe yanyu.
Uyu mwaka dutangiye,
umwaka mushya.
Uzawa bera umugisha,
yanyu imijyango yanyu, n'inshuti zanyu.
Muzahe,
uzawe.
Sahi wanyu je Happy New Year.
Aka karirimbo umwaka mushasha twizere ko kabanyuze aho muriko muratwumva muhereye inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Uwa mbere twakiriye uno musi mu kiganiro cacu ni Yves Bizimana, yari yatwandikiye ati sinzigera nibagira inshuro nabahaye nimero yanje, nimwigere mumpamagara ku ijwi rya Amerika. Yves, uno musi turaguhamagaye.
Murakoze cyane, nari ndabirindiranye gishika kandi uyu mwaka urangira ntamagawe n'ingene nkunda kuva kera ijwi rya Amerika. Demivande yoheze mbabaye mugabo kumbure ubu n'akanyamuneza kadasanzwe kuri jewe n'abagenzi.
Urumva reka tukwisigure ko murungika nimero zanyu muri benshi nk'uno munsi dushira ko abatwandikira kugira ngo tubahamagare mba murungitse muri ijana barenga, ikiganiro kikaba kimara iminota 30. Urumva ko bitokunda ko mwese tubavugisha, hari n'igihe tubahamagara amatelefone ntimuyafata hani gihe amatelefone aho mubabereye adacamwe ariko turase ku mutima sukugambarara nuko biba bitadukundiye umwanya itadukundiye
turabakenguruke kandi natwe kumbure turabitahura urumva umwanya bari muto abakunda ijwi rya Amerika twebwe twenyene turi mu Burundi kumbure abari ku isi yose hatandukanye bumva ikirundi n'ikinyarwanda ngira ngo kenshi baba bariko barayikurikirana kandi bakaba bifuza kugira icyo bashikiriza abihererano cyangwa ibibazo
Eve umwaka wa 2022 masaha makenya uraza kuba wikunkumure twinje muri 2023 wa 2022 wakugendekeye gute
wangendeye neza kuko ndakomeye kumwe n'abanje uchanda uronkamo n'ikibondo cy'umwana w'umwigeme ubona wakaba uboneka mu nzu zibiri ziri imbere urumva ko yabonetse muri 2022 cyo ni ikintu cya mbere cyo gushima
bari
ngabira nidasanzwe vuye ku mana ego nico cya mbere nkenguruka
urumva turabaye turagukeza rero wowe uyiteze ibyiza bizotangurana na 2023 azoba ari umwana wa mbere nimba atari banga canke aja akurikira abandi
sibanga azoba agira gatatu kose urumva ko ndiko ndanabagwiza
kuri abagwiza abandi babiri ni n'abahungu baravanze waronse utubuto twose
ego wa mbere yitwa Adiansere Bigabiro umurundi w'umukunzi w'imico n'akaranga nkunda kwita amazina ya bamwe twakomoka ko kera urumva Bigabiro ni izina ritamenyerewe si menshi mu Barundi b'iki gihe akaba afite imyaka 5 n'amezi 3 ari muri troisième maternelle umwana aciye ubwenge nifuza ko azaba umujournaliste kuri radio ijwi rya Amerika
aha turabaye turamukunda
ndabimukundisha kuko nanjye ubwanjye iyo nagiye nsa hose bagumye banyita journaliste mugangomba nsaze ayo mahirwe atanguye ko ngo mfate micro nabo maze kujya nditaba ibiganiro hamwe ku maradiyo atandukanye nkizera ko ngira ikindi gihe nzohabwa ka carte d'invitation ngashyika muri studio za radio ijwi rya Amerika ngaho iwa Washington DC igihe nzoca ndagirihira nze ndayigendere mbaze ibibazo kumbure n'umuga rero nkunda mu buzima bwanjye kandi cyane
ntiyararengerana rega uraraba imiryango iruguruye ntuzobura uko ubigenza hanyuma rero inyuma
ngo bizoshoboka
inyuma ya Bigabiro uwa kabiri nawe ntiwatubwiye nawe ushaka ko azoba iki cyangwa we yipfuza kubike
n'umwigeme yitwa Gakunzi Trene Elina afite imyaka 2.5 ndiko ndashaka ko yoba umuntu atamba izi mbyino z'ikirundi agakura ari mu bintu by'imico n'akaranga
yego nuko rero Yves Bizimana twayaze inyuma y'uko kuri Facebook yabonekanye ko utaryohewe ko tutavuganye uno mwaka wose hajye dukurikira uri hega Yves mbere ko duca tukure ku gatasha bawe uri Bujumbura mu Burundi nuko rero ico wifurije abakunzi bawe muri uno mwaka wa 2023 uca dutangura n'amazina yawe
mungundire umunota umwe ndababaza harakantu nari nsinze hari ikibazo wigeze kubaza umwana umutwereka agira udusiporo ukuntu sinzi kubyibuka
ego
afite impano y'utuntu ndabyibuka ariko iyo nkuru ni wewe nibaza ko uba uramusanga ahantu herekana ubugenegene mu byo kwinonora imitsi nimba nibuka neza
yego ni umwana aba ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aba
yego narabaye tushe cyane kuko nanjye iyo mfura yanjye wumva akora ibirengeni ujya mugansangira nti ese umunyamakuru yaba mu Burundi noshye nigora nkamuhamagara akaza kandabira utugenegene ariko aragira amasiporo ndavuga nti mbega yemwe none ibi bintu byaba bana bo muri Afurika bobo bashobora kuba bafite impano ntituzimenye ntituzikurikirane ibimeze gute nako bisa n'urangirije projete tushe
yitwa Liana aba muri Leta ya Maine aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Portland nawe nyine urazi ko yavuze ko akiri mu Burundi byagorana ko bamenye impano afise ariko ni mwebwe bavyeyi nkuko umuvyeyi we Mable Ndwayezu yabivuze ni mwebwe bavyeyi bo kubakundisha mukanabereka inzira kugira ngo bashobore gukura babikunda hama bazogira aho bashitse turamuteye intege rero uwo mwana ni uwa mbere cyane n'uwa kabiri
uwo wanje ni mfura agira utuntu twinshi tujanye na siporo twinshi mbona ko sinzi ko yoga mu iki cyane kiriya sindi umuhinga mu by'ukunonora imitsi mugabo ndiko ndamubona ndamubonamo kazoza gakomeye mu bijyanye no kwinonora imitsi mu bijyanye n'ibya sport.
Reka tureme ko tugumana nimero yawe tuzobarondera mu kiganiro nubwo tutemere gukora mu Burundi murashaka kuduha ikiganiro mu majwi cyangwa mukadufatira n'udufoto n'utuvideo mukatuturungikira ku ijwi rya Amerika tugasangiza abakunzi bacu gutyo ntihabura n'uvuga ati uyu mwana reka tumushigikire haba mu kumutera intege haba mu kugiruka sivyo ga Eve.
Nova nabikenguruka banagomba kuko ibazumanya wose notanga ikiganiro bitafatiye ku bya politike nibaza ko atashobora bitwara
ntacho bitwara n'ibya politike si bibi ko bivuga ikibi ni kuca muri politike kugira ngo ugire nabi.
Ego cyane.
Nuko rero abo tashya nabo wipfuriza umwaka mwiza mu 2023 Eve.
Ubwa mbere we n'umubyeyi aba yaranyibarutse. Mbabare mpore Petroni ngira ngo arashobora kuba nyumva cyangwa azonyumva ari kirambi ubwa kabiri n'umukenyezi wanje Odetsai n'amahoro nsa ntasi bibondo byanje ama nkaca nipfuro ntasa abagenzi abo dukorana inshuti abagenzi n'abandi akaririmbo tuca tugenda muri ka kandi iki kirundi muzokavuza ati na ka madame Rose nimba nibuka ati ndavuga simvura ntuze ubanyumviriza ikibyigwa n'icyumva sinzi ko mukumva ko karirimbo
ndavuga simvura yemwe muranunga reka tukakorere
ikibyigwa n'icyumva ntuzura atwara gendanye turayaga turatwenga muhungu turikundanira waranyororonje uragenda ntiwansezera uyora washishe byarahize ntutambuze mugenzi wiyandarire ndayikunda cyane.
Ok reka duce tukagutura rero kakuryohere n'abawe Eve Bizimana turizeye ko icyo twita esheke sina esheke ko byaratugoye mwa mugi benshi mushaka ko tubavugisha turizeye ko ako kantu wagumanye ko tutakuvugishije bahize uno munsi
karaheze ahubwo ngiye kuzogwiza umwanya nahora njya ndayumviririza mu kirundi mu kinyarwanda mu gifaransa n'ibindi ngume ndayipfurikirana kumbure nimirize n'abagenzi bayumvirize kurusha uko twahora.
Yego urakoze akaririmbo ndavuga simvura kace kakuryohera
murakoze gose.
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda karirimbo ni ndavuga simvura na karirimbo kari kasabwe na Eve nibaza ko ahari kamuryoheye ku murongo wa telefone wundi turi kumwe na Jean Mugisha ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Nakije neza namwe mwiza neza.
Ego turakomeye uherere hega Jean Mugisha. Jean Mugisha udukure muri yo parleur nimba twirimo kuko amajwi ariko aratugaruka nako aratugarukako.
Ok ngira ubuyo byansa n'ibyagabanutse.
Yego turumva bigabanutse. Jean Mugisha rero uti muri mu gihugu cya Zambia.
Ndi mu gihugu cya Zambia i Lusaka.
I Lusaka ku murwa mukuru uriko uheraheza gute umwaka w'2022 uriko witegura gute wa 2023
uko twa witegura twa twahera ezengire ngo fatwa ora nyine kwa kusaye umwaka w'2023 sa no wagoranye ivanye n'ibihe cyane cyane bibye muri byo kuri kigenge n'ubwo kwa ni kigo ekonomike ya sami ku isi hose yabaye ivaye kuri ikrizi ya corona yahabaye igenzira hehe igenzira gabanuka hacyaza intambara muri Ukraine n'u Burusiya naho muhazi ko ibyo bihugu bisa n'ibigega by'isi mu bijyanye n'ifungurwa byavuye kuri izo mihanini niho hagiye hariho amacarenzi ku bijyanye n'ubuzima nk'abantu usanga tukakomeye isaha niho hanini ndetse kandi no ku buzima bw'isi bwateye ibyo bihugu mu bigega by'isi mu bijyanye n'ifungurwa ibindi kima soko nanga kupu ya vitoro ya wanakazi halicho na zoi gengi siyo imate kubura chani ikawazike vizakena kena kani wa kwenye kumwa akami
ego turakwifurije ko wa 2023 zo kubera mwiza mu gishanga ho muri Zambia Lusaka abo wifuza kwifuriza nibande uno munsi
cyane cyane ndawifuriza abatuye bandi basanzwe bari mu gihugu cy'u Burundi abifurije inshuti n'abagenzi basanzwe bari mu gihugu cy'u Burundi kanya n'abagenzi basanzwe bari aha mu iki gihugu cyane cyane abo wifurije cyane ko umwaka wa 2023 wabiriya cyane cyane w'amatano wose kuko mu kibazo usanga tubivuga
urakoze cyane turabikwifurije nawe ngaho muri Lusaka Zambia ubwire iyi mpera nziza za 2022 uzotangure neza 2023 kubera umwaka mwiza urakoze Mugisha
yego namwe mwagize neza yatuzabana namwe cyane muri uyu mwaka
turazi
yego
nk'uko twama tuzokomerezaho
okay
Ukurabye cyane akubwiriza kwifwiza nyabunike buke
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacabandanya twakira abatandukanye batumvikiye amanimero ya telefone turase na Frank Dukuze Frank ikaze ku Ijwi ry'Amerika
murakoze turabashimiye
uherereye ga Frank
turereye muri Kivu y'Amajyaruguru bita Igoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo
Igoma hameze gute muri ko musozera gute umwaka wa 2022
ino mwaka turi gusoza nabi cyane hejuru y'intambara iriko iraba hano y'abarebere ba M23 mu by'ukuri ntabwo twababwira nk'iradegijwe ibya Amerika ngo twebwe umwaka turi gusoza neza oya hejuru turi mu ntambara mu by'ukuri no gudusengera nk'icyo muri rusange
no kwihangana twizera ko mu 2023 hazoba hari umutekano mu bice bitandukanye
Ijwi ry'Amerika turi kubasaba mutubwirire kandi muzi byose ko abari guteze ino ntambara ari abaturanyi bacu mu gihugu cyo hakurya mu by'ukuri bahagarika izo ntambara ziyo kugira ngo natwe tugire umutekano turi abantu nk'abandi
ayo makuru ntitwahagarara kuri azi ko Leta y'u Rwanda ibihakana ariko none ukifuza ko hokorwa iki ku bwawe kugira ngo umutekano muke umaze igihe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhere mube mu mahoro ga Frank
tubona ko ari ibintu bya politike ibintu dono bidafite agaciro babirete tubane neza mu mahoro amoko yose tubane mu byishimo
nuko rero hanyuma ukaba ushaka ko kwipfuriza nde umwaka mwiza wa 2023
umwaka mushya muhire ku muryango wanje muri muri Kivu y'Amajyepfo ahantu bita muri territoire ya Karehe n'abantu bari muri Kindu muri Manyema cyane cyane umuryango wa Musa Franke guri ahantu bita Ishange n'Inumbi naho munani no muri Kivu y'Amajyaruguru ahantu bitwa Irubaya muri Masisi abo bose bagumye bagubwe neza kandi Imana izabahe umugisha n'amahoro
urakoze Frank nawe tukwifurije kuzogira umugisha n'amahoro mwaka wa 2023 kano karirimbo tuce tukagutura wewe nawe muri kumwe ngaho muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubifuriza ko umwaka uza uzobera neza na karirimbo kitwa Reka Ndate Imana Data ka Josh Ishimwe urakoze cyane
murakoze cyane tugiye kukumva ibyishimo byinshi cyane kabisa kandi tubateze amatwi turi ahafi abantu barenga 22
urakoze cyane
mugito nukombyutse nidawe Ushimiye kuramuka marayika muri mwiratisho y'umunsi marayika muri mwiratisho y'umunsi roho w'Imana
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda akaririmbo ni Reka Ndate Imana ka Josh Ishimwe ashimwe ingabire y'ubuzima Imana itanga twizere ko kafasha gusubiza inyuma maso muri abaho mwaciye ivyo mwasimvye mubishima ivyo abakomereye mwiragiza uhoraho kugira ngo azobarinde muri uno mwaka 2023 uca dutangura ku murongo wa telefone wundi ndafise Yves Rukundo Yves kaje ku juri America Yves uratwumva
Ego ndabumva ngira kwa muri muri amahoro
Ego turaho turashima muherehega Yves
andi mugiye gucake n'amusagara cha Eldoreti
Mhm Kenya muri ko musozera gute mwaka 2022
Ano kuri turashimira Imana cyane kuko tubereye mu kwezi kwa mbere kugera kuri uno munsi turi bazima turakenguruka gose Imana yakoze bidasanzwe ku buzima bwacu mbere no ku miryango yacu
ni byiza cyane gose ego aho muri Kenya uno mwaka waranzwe ni kamatora ya Uhuru Kenyatta ya Ruto ikindi cyaranze ndaho muri Kenya uno mwaka 2022 cyaranze
muri Kenya harabaye amatora rimwe na rimwe byabaye ibintu byari bimeze nk'ibiteye ubwoba na cyane cyane ku bantu b'abanyamahanga ariko turashima Imana ko yashoboye kuturinda ni byinshi byashoboye gukoreka turakenguruka ko kugira n'umunsi turi bazima habaye byinshi cyane
hama mukitega iki mu 2023
ku ruhande rwanjye nizera ko ari umwaka udasanzwe kubera ko buri mwaka mfite uburyo mpangamo ibintu mavuga nti umwaka ngomba gukora ibi ibi guca guca na guca apolo masinda ashobora gupanga neza ibyo nzokora muri ibyo nifuza kugera ku muri 2023 ariko nawe nizera ko uzaba udasanzwe
nuko rero hanyuma abo wifuriza umwaka mwiza ni bande ga Eve
ndifuriza umwaka mwiza abantu cyane cyane bagize umuryango wanjye umuryango wanjye ze Bujumbura imiryango ofise Ingozi mu papa yitwa Hitimana Benjamin yagiye arampaye impanuro zidasanzwe kuva kera ndavuga mwarimu waje mu ishuri rya business class witwa Ngendakumana Patrick na Pastor Edimon Nyangurutse Bujumbura ndamaze umwaka utari umwaka urenga ndi mu bisagara ndi muno munsi hariho umuntu w'umupapa yakoze bidasanzwe kugira ngo nkore business sanze ndiko ndakora ari we yanyinjijemo yitwa Mihigo Pidas yakoze bidasanzwe nawe ndamushimira cyane indirimbo ndayitura ndayitura umuntu adasanzwe amenya ko na rainariye amenya ko na ko na vyutsa amahoro cyangwa ko niriwa amahoro nashimye kuvuga izina ankunda ngira gusumba abandi ba
indirimbo
ya
indirimbo ya
abumva barire indirimbo ya Ivri kuto kuva mu Rwanda ayitwa amabanga
ariko Ivri uzavumera nka babanze bose kwa abantu baba bafite abakunzi benshi ugasanga vuga ati akarimbo na gatuye umukunzi wanda za kwimenya ugasanga ni nka batanu bimenye ngo ni jewe kandi ugatuye Bella Bella agasanga hariho Mireille Mireille agasanga hariho n'uyundi
reka rero ndabikubwire nta kinyoma kirimo isi n'ijuru bibyumve mundo muntu umwe kandi bijyangira bizi n'abanga ririmo
kamushwe kunyota ntitugutume uvuga amajambo utari ushaka ko uvuga arimenya hari ako kari mu gace kamuryohera
oya mukarimbo kamushikire vero ariko namwe ndabakengurukira kuko muri umwaka wa umwaka turangije mwarambaye akajyo kenshi ko gushobora gushikiriza ibyumviro byanjye
nuko rero Yves ngaho muri Kenya
bandi bakomeje cyane
turakiriye uko gukomera
utwikuriye murakoze
yego ako karirimbo kajyohera uwo mukunzi wawe utashimye kuvuga
ndasubiyemo akarimbo kitwa amabanga kutoka Rwanda ya Ivri
kutoka Rwanda ya Ivri naongea Swahili sanifu kabisa
Gurakoze
katwumvirize amabanga na karirimbo ka Ivri gace karyohera mwese mukumva muherereye ijyanye no kwiza urakoze
namwe
murakoze
Akaririmbo ni amabanga ka Ivri kari kasabwe na Ivri ari muri Kenya twizera ko kajyohe umukunzi we yagatuye kandi namwebwe kabajyoheye dusome bumwe mu butumwa mwatwandikiye mucishije kuri Facebook ya Trio VOA Radio yacu duhereye kuri bavugi Ruhuhoze Thierry yagize ati mwaraduhaye amakuru menshi n'ibiganiro ku ijwi rya Amerika muri uno mwaka duhejeje 2023 twiteze byinshi komera kwibanga urakoze Thierry ubutumwa bwawe burashikiriye bagenzi banje batandukanye Canute na Hishakiye nawe yatwandikiye agira ati ico nibuka muri uno mwaka wa 2022 nuko umwaka uheze ntumvise VOA ku FM ico nsaba Imana nuko nosubira kumva kuri FM ndingaha imuranzya Canute Imana nako yokumvira kandi urakoze kutwifuriza gusubira ku mirongo ya FM gaho i Burundi abo muri kumwe imuranzya tukabifuriza umwaka mwiza 2023 buca dutangura Jean-Pierre Chimana nawe ati muri radio idufasha mu ngeri zose ntacho mutadukoreye tuzokomeza gufatanya namwe muri byose turashimye cyane ufatanya utwemereye Jean-Pierre Pio Mano Lionel ngo numwaka wa mpombeje cyane Pio pole sana tukwifurije ko 2023 uzokwera mwiza gusumba Vito Kimacuni Davida isumba vyose nawe yandisiki ijwi rya Amerika avuga ko yifuza ko yosubira kumva ijwi rya Amerika kuri FM David na wewe Imana ikumve witije Temba yavuze ngo amen amen natwe turabakunda kuri nkunda ko muvuga inkuru z'ukuri pe local radio zacu ama radio yabo ndiyamye yashatse kuvuga yumvikana asanira na haherereye ngo ntabashikira kunyota nkuko natwe tubashikira kunyota urakoze Temba Egide Bigirimana yatwandikiye avuga ko yadukunze agira ati narabakunze mwitwaye neza ku makuru mwadushikirije Egide nawe urakoze ku butumwa bwawe tuzobandanya tujyohora ibiganiro zacu kugira ngo ubandanye uryohigwa nawe Karirimbo Alleluya muzogira umwaka musha muzagira umwaka musha ko murumva ko kari mu Kinyarwanda niko nshemba ndabangirira ko ibiganiro vya kano kanya ku izina rya bagenzi banje nongeye kwifuriza gusozera neza umwaka wa 2022 no kuzotangura neza wa 2023 tuza kwinjiramo mu masaha make bagenzi banje dukorana aha Washington DC n'imiryango yanyu ndabipfurije ivyiza gusa imigisha n'amahoro bizobashware mu 2023 bamenyesha makuru bacu mu Rwanda muri Uganda Kenya Congo ubwongereza Tanzania muzotangura neza umwaka buca twinjiramo wa 2023 kuri mwese n'imiryango yanyu abakunzi bacu duca Congo turonka amakuru yacu mu Burundi namwe genda bipfurije amahigwe masa kuri micro mari 10 na Joy Diane ni nahazwe nabateguriye ndabashikiriza nongera negeranya amajwi ya kino kiganiro yakoze Tien Karekezi yarampagarikiye twese twongere tubipfurize kururanirwa mu byo murimo byose no kuzuranirwa cyane mu mwaka wa 2023 twinjiramo mu masaha make